Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanye mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntibakiriye kimwe amajwi y'agateganyo seni yatangaje ejo.
Intsinzi sinsinzi mugambwe sene FDD n'inshuti zawo gusa. Ni intsinzi y'abarundi bose, ni intsinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi, muri Afrika no ku isi yose.
General Major Evariste Ndayishimiye ni kandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, niwe watsinze nk'uko seni yarayibitangaje. Ishyaka CNL ryo ntibibyemera.
Amategeko arategekanya iyo umuntu yatanejejwe n'ibihabwe byashyikirijwe ateko bigenda gusukura imbere mu byejo byazo, kandi nk'umugambwe CNL turabitunga.
Izi w'ishyaka CNL rya Gaton Rwasa wabaye wa kabiri mu majwi y'agateganyo. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari yibanda ku matora yo mu Burundi n'ibyayavuyemo. Mbere y'aya makuru yo mu Burundi ariko n'amatora n'ibyayavuyemo, tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Fidel Niyongabo.
Urakoze Thomas. Amakuru yo hirya no hino ku isi turafite muri aka kanya, duhere kuyerekeye Afrika. Aho muri Somalia, aho indege itwaye ifashanyo mu gisagara cya Kansadere mu bumanuko bushyira uburengero bw'igihugu yarashwe n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab ku munsi wa mbere. Abo bagwanyi bakoresheje inkozi zikomakomeye mu kugerageza gukorora iyo ndege igihe yariko yegereza ikibuga cy'indege cyukururukirako. Yarigeze ku birometero biri hagati ya 5-7 umuntu avuye ku kibuga cy'indege yarigiye kururukirako igihe yaraswa n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Ibaba rimwe n'igice cya nyuma byayo byarononekaye yamara yarashoboye kururuka neza. Tawakomeretse yamara ibitoboro bibiri by'insoro byarashobora kuboneka kuri iyo ndege. Kubwo umukuru w'igisagara cya Kasandere, iyo ndege yari yakodeshejwe n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONIRIJE rw'ibifungurwa PAM. Yari itwaye ibifungurwa igenewe abapfasoni n'abana mu gisagara cya Kasandere. Ikibuga cy'indege cyo muri icyo gisagara kigenzurwa n'inteko za leta ya Somalia hamwe n'inteko z'igihugu cya Ethiopia zifatanije n'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Mu ntango zo ku kwezi, iyindi ndege itwaye ifashanyo mu gisagara cya Bardal mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia yarakorowe. Abantu 6 barimwo abanyasomalia 2 n'abanyakenya 4 barahasize ubuzima. Hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 5. Tukiri muri Afrika, abasirikare b'ibihugu bya Cote d'Ivoire na Burkina Faso bakoreye hamwe ibikorwa bya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu zikorera hafi y'urubibe ivyo bihugu bisangiye. Zisha bikekwa ko ari ntagondwa z'abayisilamu 8 zifata abandi 14 nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Cote d'Ivoire ku munsi w'Imana. Burkina Faso n'ibihugu bihana imbibe bya Mali na Niger mu karere ka Sahel mu burengero bwa Afrika biriko bigwanya intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu. Iyo migwi yarongereje inguvu zayo kandi iriko iragura ibicikoreramo. Igihugu cya Cote d'Ivoire gifise ubwoba kuruhagarara n'ubwicanyi by'iyo migwi bishobora gutandukira ku butaka bwacu. Burkina Faso, Cote d'Ivoire na Niger byatanguye gukorera hamwe ibikorwa bya gisirikare ku itariki 11 y'ukwezi kwa 5. Abasirikare ba Cote d'Ivoire bagera ku 1000 bari muri ivyo bikorwa. Tukiri muri Cote d'Ivoire, abana 2000 bambaye udufukamunwa barasubiye ku mashure ku munsi wa mbere mu gihugu. Cote d'Ivoire nicyo gihugu cya mbere cyo mu karere ko muri Afrika mu burengero gisubiye kugurura amashure inyuma y'uko yugawe mu kiringo cy'amezi 2 kubera ikiza cyo mugera wa corona. Cote d'Ivoire ifise abantu 273,076 bemejwe ko bafise umugira wa corona. Yamara abategetsi b'icyo gihugu barishimiye ko abanyeshure bashobora kwigira hamwe atangorane inyuma y'uko bafashwe izindi ngingo kurushiriza zerekeye isuku. Bamwe mu banyeshure batangaje ko bari bafise ubwoba mu ntango yamara inyuma y'uko babonye ko ingingo zijanye no kwikingira zubahirijwe ubwoba bwaciye buhava. Isa n'uko ibihugu bibanye bya Cote d'Ivoire izokwirikiranira hafi ingingo y'ico gihugu yo gusubira kugurura amashure kugira birabe niba idashobora gutuma ibitigiri vy'abandi mu mugera wa corona vyiyongera. Abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe indero muri Cote d'Ivoire bamenyesha ko batafashe iminenegwe ivyerekeye iyo ngingo. bavuga ko bategerezwa kubona ko abanyeshure baheraheje amashure yabo.
Fidel Niyongabo, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye nyine ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri internet y3@ radio yacu voa@.com no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari nk'uko twabivuze mu ngingo z'ingenzi yibanda ku matora yo mu Burundi n'ibyayavuyemo. Komisiyo y'amatora CENI yo mu Burundi ejo yatangaje amajwi y'agateganyo yavuye mu matora yo mu cyumweru gishize. Ivuga ko kandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi General Major Evariste Ndayishimiye yatsinze itora ry'umukuru w'igihugu, akurikirwa na Gaton Rwasa w'ishyaka CNL. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru irambuye.
CNDD-FDD 64.99% iprona 1.03%.
Oni kifravya kaziro sehemu kwa senigi harika dondagura kwa baro imatora bigenga n'imigambwe barushanijwe. Umukandida w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye ni wazimbere mu y'umukuru w'igihugu. Afite amajwi 38% n'ibice 72%, akaba yatowe n'abantu bagera ku 3,382,210. Umukurikirani Agaton Rwasa w'umugambwe Senere afite ibice 24% n'uduce 19, akaba yatowe n'abanyagihugu 1,884,712. Umugambwe badasigana yiprona uza mu kibanza cya gatatu ukabaronse gice kimwe n'uduce 33%, abawutoye bakaba ari 173,353. Abandi bakandida bose bane basigaye bafite ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe. Amatora yitabiriwe ku bice 87% n'ibice 71% ku Barundi 4,484,298 batoye. Abari bariyandikije bose hamwe ni 5,130,318. Abashinga amateka mugambo uri ku butegetsi naho nyene ni ufise benshi kurusha iyindi migambwe. Waronse 72, Seneri tahukana 27, nayo iprona yarogojwe umwe rudende. Umukuru wa CENI imbere yo gushikiriza ibitigiri vyerekana uko amatora yagenze yabanje kugira abashimiye.
Mu rwiseni urakengurwa kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa. Twoshimira kandi imigambwe kukungene kuva mu ntango yakereye cyane ano matora maze ikitaba igihe cyose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza. Turayiteye intege, birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije. Abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka na mashira hamwe yigenga hamwe n'amashengero. Turabashimira cyane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abenegihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye, birinda kujana nyabahururu bazi gusobanura icyatsi n'ururo, batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abenegihugu. Turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza cy'ingwara cyabujije ingendo mu makungu, mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda. Mwabaye ibyabona by'igikorwa abarundi baranguye, murabivuga uko mwabibonye, mubwira abandi ko Burundi buriko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije.
Naye amatora leta n'abanyagihugu bari bo bihararanze mu kuyategura, abaserukiye ibihugu byabo mu Burundi bari bagiye mu birori by'uyu munsi byabereye mu ihoteli iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Kubwira ibitigiri by'ubwoko bikwire mu nama nshinga amateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga, hategerezwa kuzokongerwamo abandi bashinga amateka 21 bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu. Imigambwe ya iprona CNDD-FDD na Senere nizoje hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatore abo batutsi. Agaton Rwasa yarasanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka n'ubu yatowe mu bashinga amateka cyo kimwe na Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abakandida mu matora yo mu cyumweru gishize bari barindwi bakiriye bate amajwi y'agateganyo CNL ya kabiri ivuga ko yibwe muri iprona bo ni ya gatatu barashima. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi.
umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ari nawo watahukanye ikibanza cha mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce indwi kwijana uvuga kushimira umugwi Seni wateguye amatora ingene wavyifashemwo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari byoroshe gutegurira rimwe amatora atatu harimo umukuru w'igihugu ari bashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo Evariste Ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mwituze bongere biteze imbere mu gihugu cabibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka Evariste Ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko intsinzi yiwe ari intsinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kuba ku Burundi bushasha
intsinzi sinsinzi mugambwe CNDD-FDD n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose ni intsinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi muri Afrika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyumviro bakigenza neza mu kwigisha abarundi ivyo biyumvira kugira ngo umurundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba yageze neza muri rusangi tubifurije kubandanya ingendo ya demokrasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze intsinzi y'umugabo CNDD-FDD ni intsinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nico gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi kugira ngo banterere ivyumviro vyubaka igihugu kuneza ya bose
ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu
umugambwe CNDD-FDD uhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo yatoye umugambwe uyu canke uriya nibagume basangira kabisi n'agahiye vyanye biranga Uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikura ko ico ceyi bumve ko Burundi ari igihugu cabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe CNDD-FDD ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye munda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aya matora natubere ikimenyetso c'ubumwe ntihagire ubukindaga uwundi canke ngo yigunge umwe wese nasabikanye n'abandi utwafise gutyo ubu munezero
w'abanza cha gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kwijana wamaze kugira ico ushikirije abere gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo giwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye umugambwe Prona wongera koko amatora y'abarasi usaba umukandida Evariste Ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu Gaston Sindemwo umukandida w'uwo mugambwe Iprona arashima nawe n'ivyabuye mu matora agashimira abadasigana aribo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asaba abarundi kuguma batekanye ubugiye kuba umukuru w'igihugu nawe Evariste Ndayishimiye kwihatira kuguteza imbere igihugu naho biruko umugambwe Senele waronse kibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice 24 n'agace kamwe kwijana uragaye vyatangajwe na Seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari bo batahukanye intsinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa wa shingiro ico bikoze yavuze ko akiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza bitekanire ko ibiharuro byatangajwe na Seni bizorinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho ubuzoba atashimye vyavuye mu matora azoca yitura inzego nkuko itegeko rigenga amatora ribivuga Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
ijwi rya Amerika turakomeza ku makuru y'amatora yo mu Burundi n'ibyayavuyemo. Ishyaka CNL ryabaye rero irya kabiri mu majwi y'agateganyo muri ayo matora yabaye mu cyumweru gishize, haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no ku matora y'abadepite. Iri shyaka riratera utwatsi ibyo Seni yarayitangaje. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umuvugizi wa CNL Terence Manirambona uvuga ko bagiye kwitura urukiko.
Twebwe nibyo twazumvise mu kwitegura amatora batangaje, ariko kandi byadutangaje rwose kuko babonye kubera amatora yagenze. Amatora itariki 20 yaranzwe n'utunenge twinshi cyane kandi dukomakomeye, berekana neza yuko abantu batashoboye gutora bigenza umwidegenzo. Umugambo CNL yashoboye gukurikirana mu mwidegenzo hisizwe amategeko ko batari karagenda. Kenshi rero usanga n'ibiyavamo bisa biza tutabona neza iyo byazananye bitisunze ishaka ry'umunyagihugu, kuko hari ibintu amajwi yavuga uku na kuriya nuwe akavuga iriya hasa n'ibirumba yuko ibiyavamo bigahita bigira amakenga menshi cyane.
Ikintu none mugiye gukora ni ikihe muri iki gihe?
Amategeko arategekanya iyo umuntu yatanejejwe n'ibihabwo byashyikirijwe ategeko bigenda tuze kwitura imbere ku bijejwe byazo, kandi nk'umugambo ya CNL ko turabitunganya
mugihe sentare ijejwe gukurikirana ivyerekeye amatora itobuzuriza itobashiraho mushaka umugambi mufise n'uyuwe.
Twaba twirengera karindwi kuko twe tuzoye ivyemezo dufise, hanyuma nawe ndazi afise uko icumwe na kazi kayo. Murero kwimugira ko izofata ingingo iyi n'iri yanye tuba turenze nobaa turenza karindwi kuko icyo gihe ntikiragera. Naza gusa tubasaba ko zofata akanya yuko ibyo twashyize babyiga bakabiha bice jya n'ino, maze ukuri kukajya aho kwateza kujya ataguhenga.
Mubwira iki abantu baba bibaza ko mu kutemera amatora muba mubaye nk'ahandi hose cyane cyane mu ntara ya Afurika aho watsinzwe kenshi na kenshi atemera ko yatsinzwe?
Ibyo siko biri kuko tuzokwerekana ibyemezo duharanze amatora tuzovyerekana. Ariko rero si ukwanka gusa nk'umuntu yanke, ariko ni uko tadufite ibyo ziko tunishimikiza kugira ngo twerekane ibyo zose bitagenze neza bigatuma amatora ibiharuro byavuyemo bitaba by'ukuri. Nagi nta kuntu umuntu yavuga ko amatora agenze neza tugomba abantu bacu ko baragirirwa nabi niwo tuzobereka ibyo niyo mu gihugu bariko barahihitwa. Urumva nta kuntu umuntu yatsinda amatora acagaruka aze gufata nabi no gukubita no kubomora ingoro z'umugambi bahiganwe, kandi koko abazi neza ko yatsinze biciye mu nzira itomoye.
Umukandida w'umugambwe Ipona vice president wa mbere Gaston Sidimo ya umugambwe waronse ikibanza cya gatatu yakeje umukandida Evariste Ndayishimiye yatowe, akaba atakintu na kimwe yavuze cerekeye amahinyu yabaye matora keretse ibyo yise akaburungu canke agakwabo. Aho muhavuga ko ikimwe
uburenganzira bwiwe kuko yabibonye uburenganzira bwiwe kuko yahiganwe ibyo kombere yabonye ku rubuga
Manirambona Terence umuvugizi umugambwe CNL, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika.
Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD niwo rero wemejwe ko watsinze amatora y'umukuru w'igihugu nayo abagize inteko ishinga amategeko amatora yabaye mu cyumweru gishize. Umugambwe CNL waje ku mwanya wa kabiri amajwi y'agateganyo Seni yaraye itangaje. Ese abanyagihugu bo babona aya matora ashobora guhindura imibereho yabo ya buri munsi? Ni inkuru ya radio ijwi rya Amerika yafashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Imbere yuko hatangazwa bitigira ibyifata kibanza byavuye matora, urujya n'uruza mu gisagara cya Bujumbura igihe cy'isaha 9 zo kuri uwa mbere kwasa n'ubwo ku masaha y'igihe cy'isaha 12 z'umugoroba, abantu bariko baranyaragasa bajya ku gituro cy'amadokari atahana abantu hagati mu makartiye. Mu gihe kuri icyo gituro utonze arindiriye kurindira imodoka yahora hamara amasaha abiri mu masaha yo kumugoroba kuva isaha 12 kuri uyu wa mbere imodoka ari kugira yuzure byafata umwanya muto cyane, ukaba nkako aho isoko ryacu ryaciye ku mabarabara atandukanye yo mu gisagara. Amaduka yari yugaye ari menshi hakiri kare. Umwe mu baraheje kugaragara n'isoko ryacu atifuje ko afata amajwi ku mvo z'umutekano wiwe, yasigaye ko batashe kare kuko atawuzi ibiza gukurikira. Ubundi nyene yavuze nk'uko ati ibyo bavyiza twegereye imihana hakiri kare abanyagihugu batarumva watsinze. Abafata ingendo ziva mu gisagara cya Bujumbura ku gituro cyo kuri Kotebu nabo bari bagabanutse ayo masaha y'inyuma y'umuhingamo warikaja mu ntara ya Muramvya nawe nyene yasiguriye isoko ryacu ko byo bavyiza bugorovye yashitse mu nzu ubwo atabuze biza kwaduka mu mishyamirano imaze iminsi hagati y'abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abari muri SNL kukaba nkako uyu mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke aho baheruka gutemana n'imipanga avuga ko batorohewe muri iyi minsi agasaba uwatsinze kubakingira.
Aha turabangamiwe bikomeye kuko nta mahoro dufise. Akanya n'akanya batubwira ko umusenere wese hari ari gupfa kwicwa. Twebwe tukaba tuzi yuko umugambwe umuntu awurimwo atohohoterwa kubwo umugambwe. Kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko umwisindada yavuze uti utsinzwe ntibatsindaho. Uwo batwaye yuko bitwarira abarundi bose akabase barundi ntitwari tuzi yuko abazimya umuriro bace baduhinduka ngo abasenere ni gupfa none abasenere ngo mugambwe nitwe twashizeho cyangwa tuwitabira nk'uko iyindi migambwe yitabirwa nuko rero twebwe tugasaba abajejwe umutekano n'ukuri ko bogira icyo bokora abajejwe intwaro bakagira icyo bokora tukaruha umutekano kuko ntaho tufise duhungira.
Amakuru ku bijanye n'umutekano muke ari kandi n'abajejwe kucunge mu masaha yo ku munsi w'ejo ku mugoroba imodoka za kizunguzungu z'igipolisi kigwanya imigumuko zipakira abapolisi bambaye nk'abari mu ngwano bitwaje n'ibikoho biremereye n'ibitera imyuka yokera mu maso bari kubazunguruka mu makaritiye ya Jabe na Nyakabiga. Umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni nawe yari yagabishije abazohungabanya umutekano.
Inyamiramabi nabo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano.
Nubwo umushikiranganje Munyoni yavuze uko ntikibuza ko umutekano ubandanye utosekara mu turere tumwe tumwe kuva habaye amatora. Kuri wa gatandatu igrenade yaratewe mu ntara ya Kirundo ku mutumba Kiri bwo muri komine ya Bugabira ikomeretsa abantu batandatu. Inkoho zaraye ziravuga mu ntara ya Bujumbura umunsi w'amatora. Abantu babiri barakomeretse ubundi araborezwa igufa mu ntara ya Cibitoke mu ijoro ryo kuri wa gatandatu nyene. Umunyagihugu avuga impamvu afise ubwoba.
Bazanye imipanga ibiri kuko nabo bagabo bari babiri bavuga ngo abasenere bose bo mwako gace bagomba abafisi nda bose babafiromboze. Ingorane kandi zihari hari abasenere tubana bamwe bamwe bagomba bavyina bavuga ngo ni mutere inda abagore banyu ngo bavyari imbonera kure. Tuzi yuko imbonera kure arizo zene igihugu gusumba igipolisi.
Amakuru y'u Amerika yashowe kuronka mu zindi ntara nuko hari abatangwe guhohoterwa kubera abagirizwa ko baratoye umugambwe SNL nko kubuzwa kuva amazi ku banyagihugu muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza. Ahandi naho mu ntara ya Ngozi abanyagihugu bavuga ko bahurikiye muri CNDD-FDD n'abari muri SNL muri komine Nyamurenza babandanya gushamirana baterana amajambo. Bamwe bavuga ko batsinze amatora abandi bavuga ko bibwe. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha abajejwe intwara muri izo ntara ukuntu zizobonera umuti w'ibyo bibazo ntizafata telefone.
Desire Tungimana urakoze. Noneho se umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri wo wakiriye gute ibyavuye mu matora by'agateganyo amatora yo mu cyumweru gishize mu Burundi? Uyu mugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri wari wakigikiye General Major Evariste Ndayishimiye kandida wa CNDD-FDD mu matora yo mu cyumweru gishize nyine. Urubyiruko rwa Sahwanya Frodebu nyakuri ruvuga ko rwakiriye insinzi ye n'igishyika cyinshi. Jules Manirankunda
ni ku butegetse mu Burundi CNDD-FDD ari nawo watahukanye ikibanza ca mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 7%. Uvuga kushimira umugwi Seni wateguye amatora ingene wavyifashemwo mu gutunganya amatora. Uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza. Uvuga ko bitari byoroshe gutegurira rimwe amatora atatu ari umukuru w'igihugu ari bashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Uwo mugambwe urakeza umukandida wawo Evariste Ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mwituze bongere biteze imbere mu gihugu cabibarutse. Uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka. Evariste Ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko intsinzi yiwe ari intsinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kubaka Burundi bushasha.
Intsinzi sinsinzi mugambwe CNDD-FDD n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose, ni intsinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi, muri Afrika no ku isi yose. Turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyumviro bakigenza neza mu kwigisha abarundi ivyo biyumvira kugira ngo umurundi wese andanya ingendo ya demokrasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze insinzi y'umugabo CDFDD ni insinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nico gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaravye nkunzi kugira ngo banterere ivyumviro vyubaka igihugu kuneza ya bose
ahamagarira abarundi kuguma bafatanye munda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu
umugambwe CDFDD uhamagarira abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ivyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo uyatoye umugambwe uyu canke uriya nibagume basangira kabisi n'agahiye vyanye biranga uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikura ko ico cyeyi bumve ko Burundi ari igihugu cyabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe CDFDD ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye munda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aya matora natubere ikimenyetso cy'ubumwe ntihagire ubukindaga uwundi canke ngo yigunge umwe wese gutyo ubu umunezero w'abarundi bose
numugambwe iprona watahukanye kibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kwijana wamaze kugira ico ushikirije abere gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo giwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye ari kimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi usaba umukandida Evariste Ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu Gaston Sindimwo umukandida w'uwo mugambwe iprona arashima nawe n'ivyavuye mu matora agashimira abadasigana aribo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye asundi kuguma batekanye ubugiye kuba umukuru w'igihugu nawe Evariste Ndayishimiye kwihatira kuguteza imbere igihugu naho biruko umugambwe Senele waronse kibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice 24 n'agace kamwe ku ijana gaje vyatangajwe na Seni uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wo batahukanye intsinzi ukavuga ko wibwe amatora agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro Icho bikoze yavuze ko akiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza bizatangajwe na Seni bizorinda kwemezwa na Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka aho niho ubuzoba atashimye vyavuye mu matora azoca yitura inzego nkuko itegeko rigenga amatora ribivuga Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi tuyabagezaho n'abagenzi banje bose dukorana hano Washington DC turi iwacu buri wese ya virusi ya corona. Mugira umunsi mwiza kandi namwe mwirinda iki cyorezo cya virusi ya corona murakarama.